mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu iganiro vya nogenekezo rya 24 ukwezi kwa gatandatu muri 2019. Kuri mikro muri kumwe na Joe Diane na Hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi buriyamiriza itabwa muri yo mpiga abanywanyi bawe 9 bagizwa guturira ingoro yabo iri muri komune ya Biraba mu ntara ya Bujumbura.
Birateye agahinda n'isoni ko haba ingendo zigayitse z'abantu bashobora kuza gutumwanya ngo bareko baraturira ibyo baturira. None n'ibituriye muri abantu ibyo byiyumviro biriyo bica bipfaye.
Uniya Gatongwasa aramutswa SNL avuga ko uretse kwicaha abanywanyi biwe bagirizwa kitagira ishingiro batimirije banacika intege. Ido nido iyo nkuru ni mu kanya muraba hafi ya maradio yanyu. Ariko imbere yo kuja ku ido nido iyo nkuru nce ku masonga n'izindi tubafitiye tutarenze turabwira mugenzi wacu Louise Bigirimana abaze tubwire ahagezwe hirya nino ku isi. Mwaramutse ya Loye.
Urakoze Diane, ndamutse n'abanywanyi b'ijwi rya Amerika batwazindukanye muri aka gatondo. Abasirikare bashika 11 b'igihugu cya Chad barishwe mu gitero cegekwa ku muhari w'iterabwoba Boko Haram ku kiyaga Chad nk'uko byashikirijwe n'abategetsi ku munsi w'Imana. Umutegetsi muri ako karere yashikirije ko mu basirikare bafuye barimwo 3 b'intwazangabo za Chad kandi ko n'abarwanyi 26 ba Boko Haram bishwe muri iyo mirwano yabereye ahitwa Chukutalia. Inyuma y'aho abasirikare bafatiye inka abo barwanyi barivye. Kuva mu mwaka w'2018 umuhari Boko Haram umaze kugaba ibitero 9 muri Chad, ariko uwo muhari wahavuye unatandukira uragaba ibitero hanze mu gihugu cya Nigeria inyuma y'agahengwe watanze mu mwaka uheze. Umukandida w'umugambwe uri ku butegetsi muri Mauritania Mohamed Ould Ghazouani yaratahukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu nk'uko byashikirijwe n'umukuru wa komisiyo y'amatora ku munsi w'Imana. Kandida w'umugambwe UPR yahoze kandi ari n'umushikiranganji wo kwivuna abansi mu gihugu cya Mauritania Ghazouani w'imyaka 62 yaronse amajwi 51.1% nk'uko byashikirijwe n'iyo komisiyo y'amatora. Perezida Mohamed Ould Abdel Aziz agiye gushikiriza ubutegetsi mu gihe ibiringo bibiri by'imyaka 5 yemerewe n'amategeko byarangiye. Amatora yo ku munsi wa 6 yabonywe nk'amatora ya mbere ya demokarasi agiye gutuma haba kubisikanya ku butegetsi mu mahoro muri ico gihugu ca Mauritania. Perezida wa Leta Zunze za Amerika avuga ko ata mugambi wo gutera intambara muri Irani kandi ko yiteguye kuganira n'abategetsi b'ico gihugu atagisabwe, ariko yemeza ko ico gihugu kitazigera cemererwa ibirwanisho vya nucléaire. Iryo Perezida Trump yabishikirije inyuma yaho ku munsi wa 6 ashikirije ko ategekanya gutangaza ibindi bihano ruhasha ku gihugu ca Irani, ariko ntiyatomoye ubwoko bw'ivyo bihano. Yashikirije ko ibihano bizokurwa kuri Irani gihe ico gihugu kizogaragara ko gitanga umwimbu kandi cyongeye gutera imbere. Umuhanuzi mu bijanye n'umutekano mu gihugu cya Amerika John Bolton yavuze ko ibihano byafatiwe Irani biriko biragira ingaruka mbi ku butunzi bw'ico gihugu. Imvugo ya Trump yatanguye gucureha ku munsi wa 6 inyuma yaho hari haheze indwi hari guterana amajambo hagati ya Amerika na Irani, ahari ubwoba yuko ibyo bihugu bishobora gutana mu mitwe mu bya gisirikare. Amakuru kuri Amerika kandi ndongozi ya Korea ya Ruguru Kim Jong-un yararonse ikete rivuye kuri Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kandi aranahimbarwa n'ibiri muri iryo kete. Ikinyamakuru cya Leta muri Korea ya Ruguru KCNA cyashikirije ko Kim inyuma yo gusoma iryo kete yagize ati ndakunda umwete n'ubwira bwa Trump. Mushikiri anganji ajijwi migendera ni Amerika na adi makungu nawe Mike Pompeo yaremeje ayo makuru asigura ko leta yiwe yiteze ko ari kete rizotuma ibiganiro byahagaze hagati ya Amerika na Korea ya ruguru ku bijyanye n'ibirwanisho ruhonyanganda bya nikleyere byongera gutangura mu ntango zo muri kuno kwezi kwa gatandatu. Perezida Trump nawe yari yaratangaje ko yaronse ikete ryiza rya Kim Jong-un ryamweretse ko afitaniye ubucuti bwite kandi bwiza na Kim. Ibiganiro byo gusaba Korea ya ruguru guhagarika guhingura ibigwanisho ruhonyanganda bya nikleyere byahagaze atamasezerano abonetse mu kwezi kwa kabiri. Igitero cy'abahuti muri Yemen ku kibuga cy'indege mu manuko bwa Arabia Saudite cyahitanye ubuzima bw'umuntu umwe, abandi ndwi barakomereka nk'uko byashikirijwe n'urunani rwa gisirikare rurongowe na Arabia Saudite ejo ku munsi w'Imana. Abategetsi b'urwo runani bashikirije ko ikibuga cy'indege cya Aba chatewe ariko ntibavuze ko hakoreshejwe misile canke indege yo mu bwoko bwa drone. Abarwanyi b'abahuti barateye indi misile kuri ico kibuga c'indege cha Aba mu ndwiheze hakomereka abantu 226. Ishirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch ryaraneguye ico gitero ku bwabo babona ko ari icyaha cyo mu ntambara, kandi Arabia Saudite yemeza ko igiye kwihora. Urunani rurongowe na Arabia Saudite ruriko rurafasha leta ya Yemen kwirukana kumurwa mukuru Sana abahuti nabo bafashwe mu mugongo n'igihugu cya Iran.
Urakoze Aloyiza Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi udushikirije. Ndayibutse ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya na makuru yo mu biyaga bigari. Amakuru yo mu biyaga bigari turahere mu Burundi, aho mugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi wiyamiriza ihagarikwa n'ipfungwa ry'abanywanyi bawe 9 batawe muri yompi inyuma y'iturirwa ry'ingoro ya SNL muri komini Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura. Yugurura ingoro nshasha ku murwa mukuru Gitega kwa gatandatu agatongwasa aramutswe umugambwe yavuze ko icaha abanywanyi biwe bagirizwa kidafashe. Inkuru tubaza mugenzi wacu i Nairobi muri Kenya, Eloge Wirika neza.
Hazigihe agatongwasa yugurura ingoro z'umugambwe wiwe mushasha mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Kuri uyu wa gatandatu hari haramukiwe umurwa mukuru Gitega yasanganiriwe n'abanywanyi batari bake. Indongozi y'umugambwe zenera urwego rw'igihugu mu ijambo ryiwe yagarutse ku banywanyi b'uwo mugambwe 9 bafungiwe mu ihoro rikuru rya Mpimba mu gisagara cya Bujumbura. Abo bakiriye urubanza rw'ikibiriraho ku wa gatatu heze inyuma yo guhagarikwa harahezindwi bagirizwa guturira ingoro yabo muri komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi.
Ngarutse ku bibiriya bintu byabaye bavuze byo mu Nyabiraba n'ukuri birateye agahinda n'isoni ku bantu tuvuga yuko turondera amahoro n'iterambere kuri bose, ko haba ingendo zigayitse z'abantu bashobora kuza gutumwanya ngo bareko baraturira ibyo baturira. None niba bituriye muri abantu ibyo byiyumviro biriyo bica bivayo nkiyi uyibomoye ibyiyumviro muri twebwe twese bica bigenda. Tugomba turi abo turi sinode yuko ibyabaye mu Nyabiraba, keretse yuko iyo sentare ishinze ingingo iba yishinze mugabo nibaza yuko uwavuze ibyo yavuze ejo yihuse, kuko abaciriwe urubanza baragunguruje. Ugiye bagunguruje rero ntiruraba ntabanduka gumwe canke wundi ngo avuge ngo ni wewe ni wewe. Ntera kamo mwabantu mwe mwa muri mu mashuri yo gucimanza, mwabantu mwa muri mu mutamana, kera abashinga ntahe bubahigwa ingene batunganiriza ababituye.
Rwasa yanaboneye hakaryo ko guhanura abanywanyi biwe na cyane cyane kugira ngo birinde ingenda muvano yose yotuma bahagarikwa n'abajejwe intwaro n'inzego z'umutekano.
Ngire ko ronda bahanura ejo twari mu nama na babura matari b'igihugu cyose, hamwe niho bari bari abandi bari batumye ababaserukira hamwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu. Mukaba muzi yuko ubwo bushikiranganji aribwo bujejwe imigambwe. Iyo mvugo yuko ngo abasenere bikinga gahumbezi ngo bakore inama zitazwi yaravuzwe na batari bake muri bo, navuye nibaza nti mbega ubwo si byo baryapfunditswe? Mukaba urumva kwibaza no kwibaza nyine uko biri kose. Icyo bakiza ni uko atamuntu yotiza umutware uyu cyanyuriya icyitwazo kugira ngo avuge ngo ahawarenze itegeko abasene tugomba kubinyanga mugayo koko mufite igikogwa uko amategeko avuga menyesha intwaro amasaha 72 imbere yuko mukora icyo gikogwa mwijoro muririnda kuza muri permanence ko muri cyo gihe murumva bazobagiriza nubundi iby'ijoro na kare guwanka amazimwe aterekera habona
ingoro y'igitega cyo kimoniza handi umukuru wa senere yagarutse ukamaro kazo
uyu munsi rero turamutse twinjira iyi ngoro y'umugambwe ku mugaragaro urongoye umugambwe ngaha muri gitega yabivuze imwe na rimwe hariho ibyagirije yuko ngo abaseneri ngo mwikinga gahumbezi ngo mukore inama zo mu kinyegero nimukire kwitwa abakorera mu kinyegero ingoro y'umugambwe ni iwanyu ni iy'abarundi bose kuko twebwe nta mahembe dufise uwoza tugana wese afite icyo yokwifuza kubaza canke gushikiriza ngiyi ni adresse arazotumbera hano ashikirize ikimuri ku mutima hanyuma indongozi izomwumviriza inyishu ayironye nimwashaka gutunganya ibikorwa muraza ngaha
ku munsi wa gatanu w'iyindwi umwunganirizi akaba n'umuvugizi w'ubushikanganji bw'intwari hagati mu gihugu yagabishije umugambwe senere kushobora gufatirwa ingingo Tarcis Niyongabo nubwo atazidomye kuri utoki yemeje ko abanywanyi b'uwo mugambwe baronse amayeri mashasha yo kwiturira ku ingoro zabo kugira ngo bacafuze ishusho y'igihugu ariko yashimangiye ko atakutihanganiranira kuri hagati y'abanyamigambwe muri kino gihe himirije amatora mugabo amashyirahamwe mpuzamakungu nka Human Rights Watch na International Crisis Group aherutse gusohora izegeranyo avuga ko afite impungenge ko amatora adatunganijwe ku buryo n'abatavuganwe n'ubutegetsi bahunze igihugu boyajamwo ashobora kubyara ubundi bugizi bwa nabi Eroje Urikaneza Nairobi juri ya Amerika
Eroje Urikaneza arakenuye mu gihugu cy'u Rwanda naho ushikiranganje burabivye amagara y'abantu busaba inama nshinga mateka na nkinguza amateka kugirana ibiganiro na Ekleziya Katolika igahindura imyumvire ku kibazo cyo gutandukanya imvyaro ni nyuma yaho hari abasenyeri basavye amavuriro yabo kudakoresha uburyo bwo gutandukanya imvyaro aho bakorera inkuru irambuye na mgenzi wacu mu Rwanda Asumta Kabuye
Kutavuga rumwe hagati ya leta na kiliziya kuri gahunda zigishwa abaturage zo kuboneza urubyaro byakuriye impaka hagati ya leta na kiliziya gaturika yihariye abayoboke basaga 45% mu gihugu hose iki kibazo minisitiri w'ubuzima yakiganire n'abagize inteko ishinga amategeko bwo mu mpera z'iki cyumweru abagize inteko ishinga amategeko na minisitiri w'ubuzima bakoze inama nyungurana bitekerezo yigaga ku kibazo cy'ubuzima bw'imyororokere no kuboneza urubyaro minisitiri Diane Gashumba yeretse abagize inteko ishinga amategeko impungenge yatewe na bamwe mu bayobozi bakiriza gaturika barwanye gahunda za leta zo kuboneza urubyaro
muri iyo barwa barasaba ko abakozi bo muri ibyo bigonderabuzima basubiza inkunga zose zigenda zatanzwe muri gahunda yo kuboneza urubyaro zizaba zigisigaye muri ayo mavuriro ku itariki ya 30 z'ukwezi turimo ikindi kivugwamo barasaba yuko nta mukozi n'umwe wo muri icyo kigonderabuzima cyangwa ibitaro ugomba koherezwa muri poste de sante kandi nyamara twatwumvikanye mu bworoherane twagize ko poste de sante zose zigiye gukora izo gahunda none nazo bavuze ko nta mukozi ugomba kujyamo barongera bakavuga bati nimubishyire gahunda zo kuboneza urubyaro mu igenamigambi plan of action zanyu kandi turabasaba kudakurikirana ibikorwa byo kuboneza urubyaro hakoreshejwe uburyo butari ubwa kamere ni ukuvuga ko gahunda twashyizeho nka leta baravuze ngo twe kuzikoresha
Minisitiri w'ubuzima asaba abagize inteko ishinga amategeko ko baganira na Kiliziya Gatolika y'u Rwanda bakabasha kurangiza iki kibazo kuko kimaze kurenga urwego rwa minisiteri ayobora
kubona amabaruwa agenerwa umuyobozi w'ibitaro bya Burera akarere gafite imirire mibi irenze impuzandengo y'igihugu muri Burera harimo imirire mibi irenze 38% niba dukomeza kubwira abantu rero mu byari muzuzi isi mwe gutanga raporo mu majyanama y'ubuzima ibitaro bya Mibirizi ibitaro bya Kabgayi ibitaro bya Ruri ibitaro bya Nemba aho hose umuturage uhatuye kubona gahunda zo kuboneza urubyaro aho ngaho turabasaba kose ko mudufasha kuko inama zarakozwe ntacyo zagezeho turabasaba ko iyi nama rwose mufata ibyemezo nk'abashinzwe kubahiriza itegeko nshinga mukagirana ibiganiro n'aya madini
Bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko bavuga ko bagomba gukomeza gahunda za leta uko zatekerejwe bagashakira buri wese wifuza kuringaniza imbyaro aho yabikorera amwegereye hatabayeho kurangazwa n'amadini
aho rero badashaka ko serivisi zo kuboneza urubyaro zivugwa mu nyubako zabo ntekereza ko bari ku contributing kugira ngo abaturage abakristo babo bakomeze bagire imibereho myiza. Twe rero ntabwo tugomba kurangara ahubwo hari izo nyubako iri santi gishyira hafi poste de santi umukristo nagira muri izo santire sante zabo cyangwa ibitaro byabo bamwe ari kugwa uburyo bw'agakondo bavuga yumva bumunaniye bakamubwira ati ariko twe tugarukira aha ngaha hafi aho ngaho bakongera tufashije indi serivisi. Poste de santi mu tugari hose hirya no hino ariko byaba byiza kagiye kaba hafi mukidentifiya ibyo bitaro nangwa amasante de santi adatanga izo serivisi kubera imyemerere hanyuma mugashyira poste de santi hafi aho ngaho mukarishyira muri izo serivisi zikabonekamo. Naho ubundi kuvuga ngo babyari bororoke buzuze isi icyo gihe isi yari ikiri vyerije noneho ngo isi yari buzuye hafi ku Bastille nabyara kuzuza se akarere kose arababangamiye abana.
Kiliziya Gatulika ishyigikira uburyo bumwe bwo kuringaniza imbyaro ariko bushingiye kuri kamere harimo uburyo bwo kwifata cyangwa se kuba barakoreshejwe urunigi n'ubundi buryo bwose ariko budasaba ko wakoresha imiti yo kwa muganga. Minisitiri w'ubuzima avuga ko leta ishyigikiye uburyo bwa kamere ariko ko mu gihe bwagura ubufata umuturage atabuzwe no gukoresha izindi serivisi zo kwa muganga.
Kumubwira ngo mwiyakane murimo mukora imibonano mpuzabitsina nabyo ni frustration. Naye n'ubushakashatsi bwagaragaje yuko biri muri bumwe bisenye ngo ariko abagize urugo iyo babyihitiyemo bakumva nta kibazo gukora ubwo buryo umwaka umwe ibiri kuko aribwo bifuje ni uburenganzira bwabo nk'uko igihugu cyacu cyemerera buri wese kwihitiramo. Ariko tureke niba bidashobotse tubaho ubundi buryo bwizweho aribwo bw'ibinini aribwo inshinge n'ubundi buryo bwose dufite. Njyewe rero nasabaga ko rwose mu gihe kitarambiranye amavuriro akwiye gutanga serivisi z'ubuzima zose zemewe n'igihugu.
Minisitiri Gashumba yavuze ko kubuza abaturage gukoresha serivisi zo kuboneza urubyaro ububangamiye gahunda zashyizweho n'igihugu. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko Radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa moya n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905. Kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda, turakomeje n'ibiganiro tubafitiye. Ubu naho ni wa mwanya w'imikino na sport. Uno munsi duhera mu gihugu cy'u Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda agiye kutubwira yavugwa mu gisata cy'umukino w'amaboko volleyball muri ico gihugu adasize inyuma irushanwa ry'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu mu mupira w'amaguru kandi 2019 ribandanya kubera muri Misiri.
Mu mupira w'amaguru mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afrika cy'ibihugu Coupe d'Afrique des Nations amakipe amwe n'amwe yatangiranye amashagaga. Amakipe yo muri aka karere k'ibiyaga bigari amaze guseruka hafi ya yose nta musaruro uhagije yabonye usibye ikipe ya Uganda The Cranes yatangiye ikubita. Mu itsinda rya mbere Uganda iherereyemo yashoboye kwikamata itsibagura Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ibitego bibiri ku busa. Iyi ni intangiriro nziza kuri Denis Onyango na bagenzi be. Amanota atatu y'ikubitiro basaruye ashobora kwaherekeza mu rugendo rw'imikino ibiri basigaranye igomba kubahuza na Misiri ndetse na Zimbabwe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo gutsindwa na Uganda byayishyize mu ihurizo rikomeye risaba ko igomba kwitwara neza mu mikino ibiri isigaye mu itsinda bitabaye ibyo ikazasezererwa itarenze icyiciro cy'ibanze. Intamba mu rugamba ikipe y'igihugu y'u Burundi yatsinzwe igitego kimwe ku busa na Nigeria mu mukino wo mu itsinda rya kabiri wabaye ejo kuwa gatandatu. Abasore b'umutoza Olivier Niyungweko ntako batagize ngo bihagarareho imbere ya za kagoma z'indashyikirwa ariko birangira batsinzwe. Saidon Berahino na bagenzi be bafite icyizere cyo kwitwara neza mu mikino ibiri isigaye izabahuza na Madagascar na Guinea Conakry. Tanzania nta kintu kidasanzwe yerekanye ejo ku cyumweru ubwo yatsindwaga na Senegal ibitego biri kubusa mu mukino wo mu itsinda rya gatatu. Ibitego byashoboraga no kwiyongera iyo umunyezamu Aisha Manura wa Tanzania atahagoboka. Mu mikino itaganyijwe uyu munsi kwa mbere mu itsinda rya kane, Cote d'Ivoire irahura na Afurika y'Epfo guhera saa 10 n'igice. Isaa moya z'ijoro mu itsinda rya gatanu, Tunisia irahura na Angola. Umukino uza gusoza urahuza Mali na Mauritania. Muri CAN irimo kubera mu Misiri, amakipe 24 niyo arimo guhatana. Agabanyije mu matsinda atandatu, buri tsinda rikagira amakipe ane. Mu itsinda rya mbere harimo Misiri, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uganda na Zimbabwe. Itsinda rya kabiri rigizwe na Nigeria, Guinea Conakry, Madagascar n'u Burundi. Mu itsinda rya gatatu dusangamo Algeria, Senegal, Kenya na Tanzania. Itsinda rya kane ririmo Maroc, Cote d'Ivoire, Afrika y'Epfo na Namibia. Amakipe ari mu itsinda rya gatanu ni Tunisia, Mali, Mauritania na Angola. Itsinda rya gatandatu ririmo Cameroon, Ghana, Benin na Guinea-Bissau. Tugarutse hano mu Rwanda mu mpira w'amaguru, amakipe azahurira muri kimwe cya kabiri kirangiza mu ijoro ryo guhatanira igikombe cy'amahoro yamaze kumenyekana. Ejo ndi kwa gatandatu, Police FC yasezereye Etincelles FC, AS Kigali ikuramo ikipe ya Gasogi United. Ejo ku cyumweru, Rayon Sports yakuyemo Gicumbi FC, mu gihe cyo Sports yasezereye Intare FC. Muri kimwe cya kabiri kirangiza, AS Kigali izahura na Rayon Sports, hanyuma cyo Sports icakirane na Police FC. Hazaba umukino ubanza n'umukino wo kwishyura. Kuri finali hazaba umukino rukumbi uteganyijwe ku itariki ya kane y'ukwezi gutaha kwa karindwi. Dusoreze muri volleyball, aho mu mpera z'icyumweru gishize mu ishuri ryisumbuye rya Seminari yo ku Karubanda haberaga irushanwa ryo kwibuka umutoza Alphonse Rutsindura wazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo, ikipe y'ikigo gishinzwe ingufu mu Rwanda Reg Volleyball Club yatwaye igikombe itsinze ikipe y'ishuri rya UTB amaseti 3-0 mu mukino wa nyuma. Mu bakobwa, ikipe y'ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority niyo yegukanye igikombe itsinze ishuri rya UTB amaseti 3-1. Mu cyiciro cya kabiri mu abo urwunge rw'amashuri rw'Ibutare rwatsinze urwunge rw'amashuri rwa Mutagatifu Yozefu rw'Ikabgayi amaseti 3-3. Amakuru dukesha Janvier Namahoro wadufashije gukurikirana iyi mikino ya Memorial Rutsindura avuga ko imitegurire y'irushanwa yari ku rwego rushimishije. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda akoregwe mu ngata na Désiré Hatungimana watwibutse ingene abakunzi bo mu rugo w'Uburundi ntamba mu rugamba bakiriye umukino wahuje kwa gatandatu mu rugo wabo n'igihugu cya Nigeria watsinze Burundi kimwe ku busa. Abakunzi b'intamba mu rugamba bavuganye na bwenzi wacu Désiré Hatungimana bamubwiye ko bizeye kuzotsinda inkino zisigaye.
Abo n'abakunzi b'umugwi w'intamba mu rugamba bari bahuriye ahari mbonesha kure kugira birabire umugwi wabo bwa rubwa mbere ukina inkino za Afrika mu mupira w'amaguru. Abakunzi b'intamba mu rugamba bakaba batababaye cyane kubona umugwi wabo utsindwa kuko bivugira gusa ko habuze amahigwe nayo ubundi ho urukino berekanye rwari rwiza nk'uko nabivuga.
Ubwo mbere na mbere ntawa gushima gose naho ego habura n'ababiri hagatsinda umwe. Icyo mbonye nuko Uburundi buhagaze neza bwifashe neza kubera urara kuva ku muta wa mbere ntitugeze dutinya twamye dusatira badusatira n'adusatira ugerageje kuraba ukuntu Nigeria histoire yabo y'umupira nabantu bari mu bihugu nka bitatu bya mbere muri Afrika tuzi rero kubona dutsinzwe kimwe ku busa na karere kabaye kinyuma kandi ugerageje kuraba ibitsindo byose twagiye turatsindwa no mu match ya miko twagiye turagira karere gatoya nyine kinyuma rero n'uno munsi rero kabaye muga umupira dukina neza cyane ntabwo baburimwo ibintu byose bimeze neza nibaza ko imashi zibiri zisigaye kugira tumenye abazobandanya muri fazi ya kabiri turizeye neza ko bishobora kugenda neza tugatsinda ziya mashi zibiri zisigaye.
Nuno ntatandukanye cyane n'uwa mbere ariko agasaba umumenyereza gukosora hagati nayo ubundi umugwi wifashe neza.
Ndumufana w'intamba mu rugamba gutsindwa sindabyakiriye nabi birashika gutsindwa birashika no gutsinda birashika bishitse nta ngorane turashimira Imana ariko ndizeye ko kuri Madagascar tuzotsinda turafite ikizere. Hagati cyane cyane dufite erere yo hagati nomero 6 hagati niyo ni ari ngorane cyane ariko defense yacu ni ya indi meze neza hagati nico koce yo dusukosorera agapanga bakinyi bye.
Umumenyereza wa Nigeria arashima amanota 3 bakuye imbere y'u Burundi amenyesha ko umukenyuro wiwe wo gushira ku ntebe y'abagombora Igalo yanahavuye atsinda ico gitsindo yari yawuteguye. Byari bikenewe ko Onuwacu abaruhisha kugira Igalo yasibye imyimenyerezo myinshi kubera indwara aze mu minota 20 ya nyuma kurondera insinzi. Twanezerewe ko ariko vyagenze kuko niko twari twabiteguye. Na Ahmed Musa nawe nyene yaramaze imisi agwaye yadufashije cyane. Sinari kubatanguza mu kibuga kuko nta nguvu zihagije bari bafise. Nanezerewe n'uru rukino rwa mbere twakinye mu bihe bigoye, hari ubushuhe bwinshi ariko bikagenda neza kuri twebwe. Urukino rukurikira gu Burundi ruzobuhuza na Madagascar duteganijwe ku munsi wa kane igenekezo ya 27 za kuno kwezi. Uburundi bugatsindwa amahigo yo kubandanya mu gice cy'8 gishiri cya nyuma azobarangiye, kandi ariyo ntego umumenyereza Olivier Niyungeko yihaye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana arakenuye. Nchuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, twazindukanye muri kano gatondo. Imbere yuko ndabikebanure, ndabashimire ku mwanya mwafashe mwumviriza ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kino gice cya mbere cy'ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi hamwe na Aloyse Bigirimana ku makuru avugwa ijya nino ku isi yadukishikirije. Na Lidiane Nahazwe tuze kongera mu masaha ari imbere mu biganiro bitandukanye by'Ijwi rya Amerika. Mubandanye kuranigwa mu banyu no mu byanyu.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona. Turayaga tugahuzayo kw'Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose yo batavangura. Mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa bijya byayiranze. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu.
Yeah, ibi ni bike muri byinshi abarundi twabonye. James Fabrice.